wa wundi
wa wundi
eh ni wa wundi
wa wundi ni ikiganiro kiba yagira ku buzima bw'abantu batandukanye bamenyekanye ku bikorwa vyabo.
Maramuze cyangwa mwira nchuti bagenzi bakunzi b'ikiganiro wa wundi kiganiro wa wundi niganiro kivuga ku vyerekeye abagize ico bamara aba mu vya politike mu vy'imibano eka ni vyerekeye imico kama n'ibindi no munsi rero tuzakuvuga ku vyerekeye umukuru w'igihugu citwa Burkina Faso Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré yavutse tariki 14 z'ukwezi kwa gatatu mu gikorwa cy'amajenerali 88 ahantu bita Kera. Kera rero muri komine ya Bondikuy ari mu gihugu cha Burkina Faso, akaba ari umusirikare, akaba ari umunyepolitike yafashe igihugu cha Burkina Faso itariki 30 z'ukwezi kw'icyenda mu 2022. Kuvyerekeye ubuzima bwiwe duhereye ku buzima bwiwe afite garade rya kapiteni Ibrahim Traoré. Nkuko twabibabwiye rero yafashe igihugu itariki 30 z'ukwezi kw'icyenda mu 2022, akaba amaze imyaka ibiri amezi 11 n'iminsi 10 atwara icyo gihugu. Muri icyo gihe rero yarashizeho umushikiranganji wa mbere Apollinaire Joachim Kelem du Tampela, ari fata kibanza n'undi yakurikiye Jean Emmanuel Rodrago, nawe nyene yaba yatwaye intwaro mfata kiranza, bakaba basubira witwa Paul Henri Sandago Damiba. Akaba bari bafise rero umuhari ubahuza ico bita membre du baita Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration. Niwe rero yisunze kugira afate igihugu. Ngo rero umukuru w'igihugu Paul Henri Sandago Damiba, tubabwira rero ko Ibrahim yavutse itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu mu gihumbi kimwe magana cyenda 88, ko twabibabwiye afite imyaka itarenga 37. Yavukiye rero aho Bondikuy, nta mugambwe n'umwe arimwo abashoboye kuba hafi iwe, cyane cyane bashobora kuba bamuhaye ibyiyumviro ni se wabo yitwa Kassoum Coulibaly, afise inyangamushobozi ya universite canke kaminuza y'uwa Ouagadougou, Academie Militaire Georges Namoano. Umva ko yize amashuri ya gisirikare aho iwabo nyene muri Burkina Faso, muri Academie Militaire Georges Namoano. Akaba ubwa mbere kwa umukuru w'igihugu yari afise yitwa ko ari ho fonctionnaire militaire, ni ukuvuga ko yari umu ofisier imbere ko aba umukuru w'igihugu. Ukwemera kwiwe idirigiwe ni umuislam sunite, akaba aba kuri Palais de Kossi aho nyene Ouagadougou. Ikiganiro rero ni wa wundi ko turavuga ku byerekeye umukuru w'igihugu cha Burkina Faso Ibrahim Traoré, akaba yari umwe mu basirikare bakomeye afite grade capitaine n'ahatari bwakomere rwose. Akaba rero yashoboye kugwana ingwano zitandukanye, ingwano zari hariya muri Mali, akaba yashoboye kugwana ingwano y'aba jihadiste babangamiye igihugu cha Burkina Faso. Ico ciwe niho rero yacafata icyemezo cyo kwita kudeta icyo gihe twabwiye. Yakwitwa Colonel Paul Henri Sandago Damiba, muhiritse ku butegetsi acafata igihugu akoresheje umuhari Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration, hari tariki 30 z'ukwezi kw'icyenda. Twabamenyesha rero muri kiro kiganiro wa wundi yuko abaye rero umukuru w'igihugu akiri muto gusumba abandi atwaye igihugu afite imyaka 34 byonyine, ni ukuvuga mu gifaransa le plus jeune chef d'état au monde. Kaba rero afise iyo myaka murumva yuko afise igarade canke igitsibo cha kapiteni mukaje tuca tubabwira ivyo yize eka n'ubwana ubwiwe ni giharakira umwana ingene yabayeho nk'abandi bana Tugusa kwa kukira haa, duisa nga kutiri mkigani ro wa undu tufuga kuzire kumukuri giugu wa Burkina Faso. Tuwa ituwa abgei kutu hava tugandira kuzire kivyo yize no mugana abgiwe ingene ya rame. Ibrahim Traorero ya buze kwa mabzumbise mungu za kilo kigani ro ahobita kera muri mkumini itwa Banduku. Hari tariki 12 z'ukwezi kwa gatatu mu gihe cy'amezi 1988 akayabayeho nk'abandi banyeshuri yize amashuri mato mato aho Bunduku hanyuma arabaye amashuri yisumbuye kuri lycée mixed de Carville n'iri Bobo du Alasso nk'uko muhazi gisagara gira kabiri aho yaronse impamya bushobozi bita baccalauréat ya série de hari ejo bundi mu 2006 muri uwo mwaka nyene niwe yaciye yinjira muri kaminuza wa Gadugu akaba Université Joseph Kizerbo aho yabayo bwa mbere yije bigisata kijanye nivyo buhinga cyo bita sciences et techniques akaba yagiye mu gisata gito cyo bita département chimie biochimie biologie géologie akaba yakuye imyamo bushobozi bita maîtrise en géologie aho yashoboye kuronka ico mansio hari mu 2010 yarabaye mu gihe ari umunyeshuri yaraharanira ubwigenge bumwe yarafise uko yumva mu vya politique vyatangiye kare aho yari muri Association Nationale des Etudiants de Burkina aho bashira hamwe ibyumviro urumva yuko atagira ibyumviro binini aho uyo uvuga nk'iyo association yarifise ivyumviro nkuko benshi mu banyeshuri biga muri kaminuza bakunze gukurikira ivyumviro byo bita marxiste ni kuvuga ivyumviro cyane cyane bimeze nk'ivyo abakomunista gusumba ivyo abakapitaliste mugabo akaguma asanzwe yemera afise ukwemera ko abayisilamu narijya yari yabaye umwe mu bagize Association des étudiants musulmans murumva yuko nawe yakurikirana ibya politique ibyidini atabishira kure yiwe ikiganiro ni wa wundi ibyo yakoze bitadukanye n'uwo yakuye Damimba akaba rero yarashoboye kuronka imyama bushobozi yinjira mu gisirikare mu 2010 aragira arige vya gisirikare cyo bita formation muri Académie Militaire Georges Nawamao nkuko twababwiye ku ishuri ritanga impamyabushobozi aho bafata bakiri batoya bakabigisha hanyuma arakura arabandanya gushika naho aduga ibisata bitadukanye agenda kuvamwo ico bita umuofisi akomeye mu 2012 niho yabasuriye tena haciye imyaka ibiri aja kuba lieutenant ama mu nyuma mu 2020 aba kapiteni mu kwezi kwa gatatu ku 2022 niho yaba igisongerezi gikomeye aho yashoboye kuba chef d'artillerie icyo bita RA muri 2e régiment commandement d'appui et de soutien nokuvuga yuko yarazi kurasisha inkozi komeye ni navyo yashobeye kwiga aho yari aho bita Kaya akaba yararosere n'inyamushobozi zikomeye Kapiteni Traore yarabandanije akorera igisirikare agwanya na cane cane abasanzwe bashira no kuvuga gute aho basanzwe bagira ibintu byizwe by'abateroriste ba kuvuga ko batera umudurumbanyo aho yagwanya bita Jibo n'ahandi aho yashoboye kugarura umutekano mu gihe hari hatwara leta na Colonel Damiba Tsara kora kuri kira hadi sana na tumi kiga nirowa wundi mnyamarero mihumbi na mirongi lakavi mkuetsu kuchenda niho viumbirero kugirichwa bita kudeta kuri kubutegetsi mkuetsi kwa mbere muri Burkina Faso Ibrahim Traore niho ashafata rafata ibintu mu buryo nokuvuga ko yafashe intwaro arahiri ku butegetsi ari tariki 30 z'ukwezi kwa gata kw'icende 2022 acha avuga yuko ahiritse ubutegetsi bwa Damiba ari hamaze kugeragezwa guhirika ubutegetsi ubwo rero bwa rubugira kabiri mu mwaka umero kapiteni Traore rero niyo yari umwe mu basirikare bakiri bato bagerageje guhirika ubutegetsi baca bakoraho mu president bara president Roch Marc Christian Kabore yari yashoboye gukugwa no witwa Lieutenant Colonel Damiba yatwara ico bita MPSR akaba ari umwe mu muhari wagiyeho itariki 24 z'ukwezi kwa mbere mu 2022 igituma rero yahirutse ubutegetsi na cane cane nuko baguma babona ivyerekeye umutekano bisubira inyuma mu gihe uwo bakuye nawe nyene yari yakuye uwundi mugabo bikerekana yuko wahashoboye kwashika atamutekano yagaruye niho rero Ibrahim Traore yashobora gufata ibintu mu buryo na cane cane avuga ko byari bibonekeza ko muri ico gihe hari umutekano muke cyane aho hari abakozi abagira ubugizi bwa nabico bita abateroriste baza baratera cyane cyane ico gihugu hanyuma niho bavuga bati ibyo bintu bishobora kubandanya gutyo niho umwe Traore afatikanije n'abandi bashobora gusubiza ibintu mu buryo mu guhiruka ubutegetsi bw'uwarahari ico gihe byasa n'ibyamunaniye uko guri ku butegetsi mu kwezi kw'icenda 2022 aho muri Burkina Faso gere byagenze rero tariki 30 nkuko mu byumba Ibrahim Traore afashe igihugu yavuze ati ntituri ngaho ngo duharanire ubutegetsi ati twaje dufise programme dushaka kubashikiriza ifise amezi 12 kugira ngo dushobore gusubiza ingorane zihari zito zito dusukureho hama dushobore gushira ibintu mu buryo na cyane cyane guharanira agateka kazi na muntu hari tariki 3 z'ukwezi kw'icumi niho bashora gusubiza rero ibintu mu buryo Traore racaba umukuru w'igihugu akaba rero yabaye umukuru w'igihugu wa mbere w'umuislamu yafashe ico gihugu inyuma yihirikwa bugibuka baje cyane 1982 yitwa Saye Zerbo Chutubakizwa kuzura kiruganiro wa wundi dusara bari ko rakirangiza itariki zatu z'ukwezi kwa kabiri 2023 Ibrahim Traore niho yahamagariye abanyagihugu n'abasirikare bose bakunda igihugu kugwanya imihari y'abajihadiste aho yabwira abanyagihugu ko bategerezwa umwe wese ahari guhagarara ashobore kugwanira amahoro ahari itariki mu kwezi kwa kabiri 2023 abantu bose kuvuga ko yagize ico bita mobilisation generale yarabahamagare baba bakuze yaba bakiri bato baba bagore canke abagabo bose akabahamagarira kubumwe mu kwezi kwa gatanu yashoboye rero gufashanya na bamwe basanzwe bumvikana bafitaniye imigenderanire ni mu bihugu bitandukanye na cane cari igihugu ca Turkiya eka na Corée du Nord tutibagiye ibihugu nk'ibyo Burusiya kugira ngo bashobore kugwanya imihari imwimwe y'abajihadiste y'abateroriste ishaka kudurumbanya igihugu gushuka ubu rero asa n'uwari ko arashira ibintu mu buryo biboneka neza yuko akazi ngo ari ko arakora kaboneka neza yuko abanyagihugu bamwumva bamutahura kandi basa n'abamushigikiye naho hatabuze abameze nk'abatamushigikiye kiro kiganiro rero wa wundi garukira ngaha tukaba rero tubashimiye bari ko barakurikira kiro kiganiro tuzosubira mu ndwiza nk'aya mango tuzobaganira kundi umuntu yagize icamara yaba mu vya politike mu vy'ibimano ivy'ubutunzi eka n'ivy'imico kama bidasigaye inyuma Christian Savya kibatugiriye mu akode
wa wundi
wa wundi
ni wa wundi
Wa wundi ni kiganiro kiba yagira ku buzima bw'abantu batandukanye bamenyekanye ku bikorwa vyabo.